Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Sujamika ngiye kwashikiriza ibiganiro bya byo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Burundi mutwumvira kuri mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru. Wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mwe neza nshuti mwese namwe akunze radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Munikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingendo hano Kampala Uganda.
Jendi mgitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Ibi mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cyo munsi tugiye hanini kuvuga ku kiza cya COVID-19 kiriko kiri inkumbi ku isi hose, hamwe n'ukuntu cubandanya gikumirwa ku isi hose na cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Muri ibi bihe tugiye kwinjiramwo bikanye muri leta z'Ubumwe za Amerika, ibitigiri by'abandura ico kiza ku munsi birabandanya kwiyongera. Ibiharuro byashikirijwe ku munsi wa gatatu itariki 11 y'ukwezi ku 10 byerekana ko muri leta z'Ubumwe za Amerika abantu bashika ku 100,000 haribo banduye ico kiza. Ni mu gihe no mu bihugu vya Uraya ico kiza kibica bigacika, kandi n'ingingo zikabije zibuza abantu gukoranira mu bibanza ari benshi zikaba zarasubiye gufatwa. Abategetsi ku isi hose rero barabandanya guhimiriza abanyagihugu kwirinda icyo kiza mu gukurikiza inyigo zashyizwe ahabona. Dufatiye karuhe ku Burundi, umukuru w'igihugu hamwe n'abategetsi banyir'icubahiro bamuherekeje mu rugendo aherutse kugira mu gihugu cya Gine Ekwatoriyana, bashitse bishira mu kibanza cya bonyine mu kiringo cy'amasaha 72 mu ntumbero yo kubahiriza amategeko ajanye no gutuza icyo kiza. Mu ndwi ziheze naho abajejwe amagara y'abantu mu Burundi barasozereye isekeza ryo kwirinda ikiza cya coronavirus, aho bashikirije ibitigiri by'abantu cyahitanye abacanduye hamwe n'abantu bavuye bagakira. Mbega inkingo zofatwa kugira ngo ico kiza kibandanye gituzwa. Muri iki gihe imbibe zishobora kugurugwa, kandi kibanza mpuzamakungu c'indege ca Bujumbura cuguruwe n'izihe. Uyu munsi rero duhishije ko turi kumwe na muganga Sylvain Nzeyimana, umukuru w'ishirahamwe ry'abaganga w'Umurundi. Muri aho Dr Nzeyimana?
Ego me Frederic Mbikizi, ndabashimiye ko nimwanze ngenda komeye amakuru meza.
Murakoze cyane rwose kwitaba iki kiganiro. Turi kumwe kandi na Professor Lionel Remesha yigisha muri kaminuza Alliant University yo mu gisagara cya San Diego muri leta ya California muri leta z'Ubumwe za Amerika. Professor Remesha afite uruhara rukomeye cyane mu twigoro two gukangurira abarundi kugira ngo birinde ikiza cya coronavirus. Yamana ntaryo yatangaje amakuru ku kibanza cyabigenewe kuri Facebook. Muri aho Remesha?
Amahoro neza Frederic.
Murakomeye.
Yego menange.
Turakomeye. Reka dutangwe kuri wewe Dr. Sylvain Nzeyimana, icyo kiza muri iki gihe cifashe gute mu Burundi, ibiharuro bishikirizwa byerekana iki?
Yego mu Burundi kiza cya coronavirus kirahari ariko abagwaye bashishikara batonte. Icyo nicyo twoshima kuko ibiharuro biri by'Uburaya numva biteye ubwoba. Twebwe nta bagwaye gushika ubu bari mu bitaro kubera indwara. Hari abaza baratogwa ko bagwaye mugabo kenshi usanga ari abantu baje bavuye mu mahanga. Ubu kibuga cy'indege cyuguruwe, hariho n'amwe bamwe bahora baza bavuye mu mahanga baciye nko mu gihugu cy'Ubushinwa cya Tanzania kitari cyabugaye imbibe. Nubwo batumye bagishyika yashobora gushyirwa asanga mu nyuma basanze bagwaye, ariko ngaha mu Burundi ibiharuro ni uko birashimishije kuko tubonye kuva kiza gitangura hamaze kwitaba Imana umwe gusa, hanyuma n'abagwara baguma bakira. gushikubwa abagwanye si benshi bose ibiharuro ndikondagira ibiharuro bya gushikangaje kwamagara y'abantu ibiharuro bihumuriza ariko nko namwe nivuga akarandaho kase yose na cyo twoshaga kimukino cyangwa kumatugaze ariko gushikubwa kujyereke coronavirus mu Burundi iracyifashe neza
mu rashaka duciye kuba yange kuri ibyo biharuro bishikizwa muri iki gihe
ibyo biharuro bimeze cyangwa kwagira kugushikubwa amakuru turonka atangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yerekana yuko abantu uno munsi bagwaye iyo ngwara bose hamwe ari abantu 62 uno munsi abantu bagwaye n'abantu 62 abamaze kugwara bose muri rusangi na 612 muri abo hamaze gukira 549 ariko nk'uko ndababwiye abagwaye uno munsi ni 62 bonyine
ije nibitigiriye iza gatima umuntu yihweje ukuntu ico kiza kiko kihinkumbi ahandi hose kwisi nkuko mwabivuze ikibanza cindege muza makungu cha Bujumbura caruguruye muri indwi arabakenga ko ico kiza gishobora kwiyongera ko hazoba hari uruja n'uruza rw'abantu
bakenga ntiyobura ariko ingingo zarafatwe kugira ngo tuzitire tutaronegwa n'ukuvuga umuntu kugira ngo ashike i Bujumbura azobanza kuba afite igipimo cyerekana ko yapimye iyavuye coronavirus igipimo kitarenza 72 mashitse rero yongere twe muri izoluma donc aho dushyira abantu kugira ngo tubacungere turabe neza ko atakimenyetso bagaragaza iyindi minsi 3 no kuvuga 72 kandi yongere atimye agishika yongere atimye kandi aheza 72 hanyuma niyaroye baguma yamukurikirana abajijwe amagara y'abantu kugira ngo atwite ikimenyetso icyo ari cyo cyose umuntu aheza amenye umuntu yinjiye ryari igihe yapimwa byari bimeze bite none ubunya ageze bimeze gute ni ukuvuga ingingo zifatwa kugira ngo tuditire tutaronerwa ariko ni ukutorindira tukaraba ukungene izogenda biragenda ariko gushika ingingo zafashwe n'inzu hanyuma ubunye abapolisi bajejwe imipaka icyo bita polisi de l'aire des frontières bariko baragishwa imyimenyerezo bagisha n'amaformasiyo kugira ngo babashe kutufata neza abo bantu abo mu gisata cy'amagara y'abantu nabo ariko baragirishwa bariko barigishwa kugira ngo bamenye kuraba ibimenyetso by'iyo ndwara bamenye no gukurikirana abantu bazoza bavuye hanze hari umwe urutonde rw'amahoteli bagize bazoza barashikiramo ubu nta muntu azoshika wacashikira mu kibano cyangwa ugashike mu irabona nyine azobanza kujya mu ihoteli ahazi bari kumwe n'abaganga barabafata akamenyetso afise hanyuma kandi bamupima agishika bakongera bakamupima asohotse muri iyo hoteli kugira ngo bamenye neza yuko atangwara yinjiranye
amakuru ariko atangazwa muri iki gihe ni uko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'abandi banye n'icubahiro bari bamuherekeje mu rugendo yagize muri Guine Equatorial nawe nyine yashitse yishyira mu kibanza cya wenyine iyo ngingo tanga ubuhe butumwa
butumwa bwa mbere je nshobora gukuramo ni uko iyo ndwara atawe igera umutwe ni ukuvuga iyo ndwara naho umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara n'akarorero hari abakuru b'igihugu bo mu bihugu bya Buraya bagwaye icyo kiza aho muri Amerika mu Bwongereza umushikiranganji wa mbere yagwaye iyo ndwara muri Canada umushikiranganji wa mbere yagwaye iyo ndwara ubutumwa bwa mbere iyo ndwara ntabigera umutwe naho umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara kira kabiri na karoro keza tanze avuga ati nta n'umwe ari hejuru y'amategeko amategeko mpuza wakunga ariko arafatwa no munsi mu kurwanya iyo ndwara yerekeye twese wa mukuru w'igihugu waba umunyagihugu asanzwe ubwirizwa gukingira abandi nimba wanduye iyo ndwara upimishe umenye ko uyirwaye hanyuma ukingire abandi ntiwanduze iyo ndwara ubwo niko butumwa nabonye hanyuma kandi ikimenyetso cy'uko iyo ndwara bayihagurukiye mu Burundi
Professor Lionel Remesha murabandanya igikorwa cyo gukangurira Abarundi cyane cyane ku nyandiko eka no ku makuru yimva aho yereka icyo kiza mubandanya guha gusangira n'Abarundi mukoresheje ikibanza cya Facebook uruhara igikorwa mwagize ishobora cyarakoze n'ikihe mu Burundi twumvise ibyo bitigiri n'ibitigiri bito cyane rwose umuntu yihweje ukuntu icyo kiza cy'inganda ku isi hari ikintu mwibaza ko muba mwaraterere namwe mu zindi ngingo zifatwa n'abategetsi
egome icyo kibazo ni cyiza cyane kubera iyi ndwara yari yateye ya coronavirus COVID-19 ni ndwara yari shashe kandi nta n'umwe azi ukungene ibandanya n'ubu abahinga baguma bayiga urumva muri icyo gihe kwitwa ariko arazi yuko igihe yatangura bariko barigisha abantu bose ngaha muri Amerika no mu mihingo myinshi yo ku isi bariko baratanga impanuro y'ukungena abantu ngo kwikingira aho rero niho twaciye tubanza gutangura kuraba ivyo bariko baravuga bavuga mu Congereza canke mu zindi ndimi tukabihindura tukabigira mu Kirundi ku rubuga rwa Facebook kuko hariho abari kuri Facebook bashobora kuba batazi Icongereza canke Igifaransa neza ariko turavuga reka naho tugishire mu Kirundi kugira turabe ko hoba hariho n'abandi twashikira igikuru ni ugufasha abantu kubahimiriza abantu bamenye iyo ngwara kugene yandukira no kugene boyikingira aho ibyo birafasha cyane kuko ngaha muri Amerika muri Center Disease of Control abagerageza kurwanya iyi ndwara ngaha muri Amerika eka baranafashe no muri Afurika no mu nyigisho batanga muri Afurika inyigisho za mbere zari kwikingira nizo babanje kwigisha hanyuma baranafasha ibihugu byinshi byo muri Afurika gutesta iyi ndwara gupima iyi ndwara urumva twebwe icyo twagira twarazi inyigisho ariko baratanga tugashaka kuzihimiriza kugira abantu benshi babimenye cyane cyane abakiri bato nibo bakoresha mu buhinga ngurukanabumenyi abo nabo kenshi ushoboye kubashikira bakabyumva bakanyurwa ibyo birashobora gufasha kugabanya ukungene birandagatanya COVID-19 rije mu banyagihugu.
Ego tugarutse ku bitigiri byashikirijwe na muganga Sylvain, murashaka kutubwira ukuntu mwebwe musigura ibyo bitigiri bito umuntu wiheje ukuntu kiza gisirije ku isi hose mubiha insiguro nti ku bwanyu byaba byagenze gute turazi ko no mu bihugu biteye imbere icyo kiza gushika ubu bataragihagarikana nk'uko twabivuze nk'aha muri Leta Zunze Amerika icyo kiza kirabandanya kwihinkumbi.
Ego icyo ni ikibazo cyiza cyane kandi ni ikibazo kikiriko abakiriko bariga ariko nk'ubu uramaze urazi nk'ibyo bamaze kwiga nk'ubu mu bisanzwe ubu ngaha muri Amerika igituma icyo kiza cyashwiragiye cyane rwose ni kubera abantu ino baravoyaja cyane barafata indege hari indege nyinshi zigenda hagati mu gihugu n'izigenda hanze y'igihugu hari indege nyinshi reka ingenzi ni nyinshi hagati mu gihugu hamwe no hanze y'igihugu hano hariho ingenzi nyinshi ku munsi aha muri Amerika canke mu bihugu bya Buraya eka no muri Afurika mu bihugu bimwe nabo nararonka ingenzi nyinshi ariko icyo novuga ni uko muri Afurika uyu iki kiza igihe cyatera kirashobora kuba cyahashitse gitebye kigatuma yuko coba caranahashitse bamaze no kugara gufata imigambi yo kugara ku buryo abo baba barashitse bafite icyo kiza bari bake ariko icyo kiza cyashoboye gushwiragira kirongerekana gatoyi muri Afurika gushika ubu icyo bariko bararaba hari igihe harimo abashakashatsi ibaza yuko ari kubera abantu benshi bakiri bato ugereranya n'ibihugu bya Buraya ku bintu by'imyaka se urwaruka muri Afurika ari urwaruka rwinshi baribaza ko ho byo bari ivyo baribaza yuko bishobora no kuba ku zindi ndwara zisanzwe muri Afurika ari malaria cyangwa izindi ndwara z'inkorora zishobora zisanzwe abantu bagatuma baronka umubiri w'abantu ugatuma ushobora kuronka ingufu yo kurwanya iyo ndwara ya coronavirus ibyo byose baracyariko baraziga ariko icyo umuntu akwiye kumenya ni uko naho bakiriko baraziga ubu hariho umuzo wa kabiri wamaze gutangura wa coronavirus urabona nko ngaha muri Amerika iriko iraduga no muri Europe iriko iraduga cyane nicyo bituma abantu naho baba babuze ko umuzo wa mbere ibitigiri byabaye bikeyi barakwiye kubandanya bakurikiza izo mpanuro bahawe kugerageza kwikingira kubera ibitigiri biko biraduga no muri Afurika nko mu bihugu bya Kenya, Ethiopia, Egypte n'ahandi.
Ego mwavuze ko kimwe mu bintu bishobora kuba byaratubye icyo kiza kitinganda cyane rwose mu bihugu byo muri Afurika ari uko imbibe zishobora kuba zarasubiye kugurwa ariko nk'uko twavyumvise ikibanza cy'indege cya Bujumbura cuguruwe ika imbibe zimwe ziruguruwe n'izindi zishobora kubandanya zugurwa izindi ngingo mubona abarundi muri rusange bufata kugira ngo bagumize icyo kiza hanze imbibe zatabo zo bankize
ikiza cyamaze gushika mu Burundi cyane mu Rwanda eka no mu bindi bihugu muri Afrika ariko cyo izo ngingo bafashe yuko nk'ingenzi ziriko ziraza babanza kuzipima imbere yuko zibaho mu bihugu zarimo hanyuma agasubira kuzipima nk'iyo ni inyigisho nziza ariko abanyagihugu nabo ni naho batoba baje mu bindi bihugu canke batembera barakwiye kuguma nabo bamenye yuko kungene iyi ndwara yandushya kuko yaramaze gushika kandi ikindi nacyo bakiriko bariga ni ukungene iyi ndwara aho yamaze gushika ubukari bwayo aho abuza gukara nko ngaha bari biyumviriye nko mu bihe batanguye gukanya iyo hatanguye gukanya urumva abantu benshi baja mu mazu canke abantu baja hamwe urumva muri icyo gihe rero bari baramaze kumenya yuko baramaze kwibaza yuko ibitigi bishobora kuduga ubu naho ibitigi biratangaye kuduga uko imbeho mu ntara zimwe z'ibingaha muri Amerika uko imbeho itangura uko winter itangura ndiko ibiharo bitangaye kuduga eka no mu bihugu byo muri Afurika hariho nk'ibihe by'imvura canke ibihe bisanzwe abantu bagwara indwara z'inkorora Dr. Sylvain ashobora kunyunganiraho ariko kuri icyo gihe naho ne bashobora kuraba ukungene uko iyi ndwara ishobora kuba kuko amakariya yashobora kuduga muri icyo gihe canke ingenzi zitanguye kuduga n'abantu bagatangura kumenyera bakibaza yuko iyo ndwara yagiye ibitigi bishobora gusubira kuduga ariko igikuru ubu ni uko abantu bobandanya bikingira bembere babe patient ibintu bizofata kandi ariko bose bashobora kwikingira hakaboneka urucanco bibaza ko byose bizosa
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose mushikirije Dr. Sylvain Nzeyimana igihe cyose hatangaje amakuru avuga ko ikiza cyagabanutse ayo makuru arashaka gutuma abantu badasubira kucitwarika nka mbere ivyo zaribonekeje mu bisagara bimwe bimwe vyo muri Leta z'Ubumwe z'Amerika n'ahandi hose ku isi niko bimeze ibintu ku bwanyu vyakorwa kugira ngo abarundi bagume barikanuye n'ibi
iyo abantu basamaye bakigajara babonye ikiza cyagabanutse bace bibaza ngo biraheze ivyo ni imwe mu myifato umuntu akwiye kwirinda ni ukuvuga umuntu ategerezwa kuzirikana yuko iyo ndwara nubi ikihari kandi nubi kitafite inganda aricyo gituma umuntu ategerezwa kumagavye nubwo uno munsi kubera imvo nyinshi gusa n'uwo abashakashatsi bakiriko bariga muri Afurika iyo ndwara itakaze cyane nkatwe nk'ayo bacu mu rundi ntiyakaze rwose nta kibuza yuko mu minsi iri imbere ari nk'amwe twosamara twokwinjiranwa nicyo gituma abantu bokuma bameze magabo hariho imanyongo tuza abaganga dutanga tugira ngo bambare ubupfukamunwa boye kuja ahantu bahuje ari benshi bakarabe hanyuma ubundi bipimishe kuko wumvise ikimenyetso ukaza kwipimisha byose bituma utanga impanuro kugira ngo abantu ntibigajare hari ibintu byo kujya mu mamanza mu masoko n'ibindi ibi leta yari ihagurukiye kugira ngo abantu bagerageze bisunge impanuro bahabwa n'abaganga nk'uko mwabivuze nibyo ntawuzi uko ni indwara imeze ejo cyangwa hirya y'ejo dusamaye turashobora kwinjiranwa hanyuma uburyo bwo kuvura abantu ino iwacu muri Afurika ntibuteye imbere nko by'iburaya mbere no ngaho iburaya hari ibikoresho bya rutura hari ibitaro haragize igihe bakarengerwa cyamwibwira rero nka twe n'aha mu Burundi dutewe n'iyo ndwara ikaza yakaze hose twaba tugira ingorane nicyo gituma igihambaye ari ukuyirinda utarayirwara nicyo gituma abantu baza kujajara tuguma tubisubiramo umukuru w'igihugu aguma abisubiramo eka n'abantu bose bafite icyo bagejwe mu Burundi umwe wese ahageza aguma abisubiramo abanyagihugu kuko baguma
Lionel remesha mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu nk'abanyagihugu bashaka kudebukirwa bakaruha bakaruhishwa n'izo ngingo izo byaribonekeje mu bisagara bimwe bimwe by'iburaya aho abantu basa n'abashaka kugaragaza ingingo byaribonekeje mu bisagara bimwe bimwe byo muri Leta z'Ubumwe za Amerika ikintu abarundi bakora kugira ngo ntibumve ko barushe n'ingingo zifatwa zo badashobora kwandukiranya ikintu bokora n'ikiki
egome icyo ari ikibazo cyiza cyane iciza nuko iri randagata ya COVID-19 itaraba byinshi cyane cyangwa itabaye byinshi cyane mu Burundi cyangwa no mu Rwanda. Icyo ni iciza ko bitabaye, ariko mu gihe ibitigiri byoduga cyane ibintu birashobora guhinduka nka kujya mu bindi bihugu twabibonye aho ibitigiri biduga cyane, hanyuma ibihugu bigafata ingingo zo kugira ama lockdown, kugara cyangwa kugabanya urujya n'uruza rw'abantu. Twarabibonye nko mu bihugu nka za Kenya atari kure no mu Rwanda barabigize, eka no mu bindi bihugu muri Afurika no mu bindi bihugu. Ariko iyo bagize rero, iyo igihugu kigeze aho gifata izo ngingo, ni ingingo zikomeye cyane, kandi ni ingingo zica zifata abantu, zituma ubutunzi bwabo bushobora gushikira. Urumva abantu barashobora kubura akazi, abidandariza ibintu afite amakompanyi cyangwa abadandaza ibintu bito bito, urumva umuntu bamubwiye ngo atezaguma muhira, urumva ngaho hari abantu bishobora kugora kuko hari abantu benshi babaho ari uko bagiye gukora kuri uyu munsi bakaronka ayo mahera baciye uyu munsi bakabona kubaho. Urumva muri icyo gihe icyo nohanura nk'abari i Burundi cyangwa mu bindi bihugu aho ibitigiri bitaraduga cyane, ni uko babandanya bakurikiza izo mpanuro abaganga babaha, kubera zituma ibiharuro bishobora kuguma ari bike. Kuko mu gihe ibiharuro byoduga cyane hashobora kuba amategeko ashobora kuba akomeye gusumbya ashobora gutorerwa umuti kugira bashobore gutabara abantu. So muri icyo gihe rero icyo nosigurira abanyagihugu ni uko izo ngingo bazifate nka nkamba, ego nta cyoroshye umuntu wamubwiye kuja mu manza wambaye agapfukamunwa cyangwa wirinda ahantu hari abantu benshi, ibyo ni ibintu bitoroshye, ni ibintu umuntu ashobora kugira rimwe kabiri agaca avuga oya reka ngenze nta kundi. Ariko igikuru ni uko abantu bakwama bibuka yuko COVID-19 irahari naho yagiye, ariko igikuru ni ukugerageza ntibandanye itunga mu bitigiri bibe byinshi cyane hanyuma ngo bisinzikaze abantu benshi.
Dr Nzeyimana, Professeur Lionel de Meshavu, ikibazo gihambaye cyane rwose, cy'ingaruka ingingo zikabije zishobora kugira ku butunzi eka no ku mufuko umunyagihugu ubwiwe, ikintu cyokorwa kugira ngo amagara y'abantu ashirwe imbere cyane rwose kurusha ubutunzi, ni ikihe? Twarabonye ko hariho ingingo zimwe mu bihugu bitandukanye aho bavuga ko kuguma bugabanya abanyagihugu bishobora kugira ingaruka mbi ku butunzi, bamwe bakavuga ko ako uko ari gushyira imbere ubutunzi ya gushyira imbere amagara y'abanyagihugu, ariko birazwi kandi ko mu gihe abanyagihugu badafite amagara n'ubwo ubutunzi budashobora kuboneka, impanuro mutanga ni nkizihe kuri icyo kibazo?
Icyo kibazo ni ikibazo gihambaye rwose, kuko iyi ndwara yaduteye tutiteguye muri rusange ku isi yose, hanyuma indwara ikaze rwose yica kandi yandukira rwose, hanyuma umva hari ingingo zimwe ziteze gufatwa ugasanga ni ingingo novuga zitorohereza abantu. Niyo nka twe no mu Burundi ibyo ntitwabifite ko byo kugarana abantu mu mazu byarabaye mu Rwanda, byarabaye muri Uganda no muri Kenya, bakugara abantu bakabuga kugarana abantu mu mazu bakababuza kwishyira ngo bizane, ibyo rero byarageze ingaruka mbi. Izo ngaruka yombi zabaye muri ibyo bihugu murabizi ubunye zihuriye mu muryango umwe witwa East Africa Community, Afrika Afrika y'Uburengerazuba y'ubuseruko, nako muri Afurika y'ubuseruko ibihugu turi kumwe byariyugaranye, ni ukuvuga Kenya, Uganda n'u Rwanda, bitatu muri bitanu byugaranye ni Kenya, Tanzania n'u Burundi. Ingaruka mbi zashyitse hariya zaradushikije kubera ibyo umubanyi yugaranye waba urujya gusumira iwe, waba urujya hari abana benshi biga muri Kenya, biga muri Uganda, hari abantu benshi bajya gusuma bajya mu masoko yo muri Uganda kurangura, abo bose ubunye bayicaye, hari imiduga yagira ibyo gutwara abantu n'ibintu nayone yicaye n'ibindi. Ibyashyitse hari natwe byaradushikiriye, nubwo twebwe tutiyugaranye twarabonye ko bifite ingaruka mbi cyane. Ariko rero nk'uko mwabivuze, umuntu burya ashobora gukora, ashobora kurangura imirimo igihe afite amagara meza. Amagara meza niyo aca imbere, umuntu akavuga ati reka mbete ikintu cyo kiza ndamukecyo hanyuma isigaye umuntu azobiranga nicyo ngingo zafashwe aho icyo kiza cyakaze no mu bihugu bya Buraya nko mu Fransa barakwiye kuyugana ni ingingo igoye cyane gufata nk'iyo uri umuyobozi umugabo ni ingingo atakundi ubigenza kuko n'umuntu utugaye uragira ingorane kuko abantu bashobora kurwaye rimwe bose ugasanga n'ubundi ingaruka mbi ziraje ni ukuvuga biragoye mugabo ingingo yose ifatwa uranze n'ingorane uko ingana tuve ino mu Burundi ingorane ya COVID-19 irahari nibyo ariko ntiri ku rugero ukaze rwose mu guhandi aricyo gituma n'ingingo tuve dufata ziba zijyanye n'icyo turimo ariko ni by'ukuri kugana abantu byabaye nko muri Kenya muri Uganda no mu Rwanda byagize ingaruka mbi muri
kugira ngo abanyagihugu nti bateze kuza barasohoka kubera bakeneye kubaho hari ibintu n'amarita ashobora gukora aho ndi kuvuga muri rusangi mu bihugu byinshi byo kwiza
ego muri rusangi amarita hariho byinshi ashobora gukora kuko ubu muri iki gihe muri izi nyigisho bariko baratanga nkaho ibitigiri byaduze cyane bashobora abaye obligé guhimiriza abantu gukorera muhira nk'uko bivuze ariho abantu benshi bafite ubuzi badashobora gukorera muhira tuvuge nk'abantu bakorera mu mahinguriro bashobora gukorera umuhira iwabo urumva nk'abo si benshi bashobora kubishobora cyane abandi badandaza ibintu bito bito ku munsi nko ku masoko nk'abo biragoye ko ntibashobora gukorera muhira bateza kujya ku masoko kugurisha hanyuma bakaronka amahera y'ukutunga imiryango yabo no kubandanya ibyo badandaza urumva icyo noyiza ni uko amareta ubu amareta menshi bariko baragerageza kuzamura ubutunzi hari ibihugu byinshi byaronse n'ingurane zo mu banki y'isi yose ya World Bank hariho n'ibindi bihugu biriko birafasha cyane nko muri Afurika Amerika irafasha ibihugu bya Buraya ariko bariko barafasha cyane uko mbere bashobora gufasha kuzamura ubutunzi muri ibyo bihugu arico no saba abategetsi muri ibyo bihugu nabyo ni uko batokwibagira abanyagihugu batokwibagira abantu badandaza bafite urudandazwa ruto ruto ni ukuvuga abadandaza nk'ibintu umuntu ntarinda kugira ikompanyi nini ariko hariho abidandariza abikorera utwabo abo bogerageza uko nyine baza barabegeranya bakaborganiza hanyuma bagashobora kuraba ukungene bashobora kubafasha kuko baravuga yuko ishyirahamwe rya International Monetary Fund ishyirahamwe mpuzamakungu y'amafaranga niryo yariko iravuga yuko barabye ukungene COVID-19 yabaye abantu imiliyoni 40 muri Afurika iyi ndwara izotuma baja mu bukene bukomeye cyane urumva muri icyo gihe rero no kuvuga imiliyoni 40 ni benshi muri Afurika yego hari ibihugu 50 ariko ibihugu byose urumva hari abantu benshi bashikiriwe n'ingaruka mbi z'ubutunzi zivuye kuri COVID-19 urumva muri icyo gihe ibihugu aho biri byose abategetsi bakwiye kwibuka abanyagihugu bakabafasha bakafasha kubarondereye ingurane cyangwa kubafasha kungene iki kiza uko kizogenda kirahera bagafasha kugira nabo bazoshobore gusubira kuronka ibyo batakaje kandi babandanye batera imbere mu mazina.
Bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibicumunani. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. Nao kwa dukuli kila muni mmajefa ya Uganda, mga kumviga nilobja atru kuli radio, ijwili yobora, Voice of Muhabura, kumurongo wa FM, miongu nani numu nani, nibi chichendo. Niladi ijwili Amerika, iminsi yose, kuva kuwa mbele kujira kuchumeru.
Zegana ingingo zimaze gushikirizwa zo kwirinda ikiza cha corona no gukora bishobotse byose kugira ngo ntibandanye cihe inkumbi cyane cyane kugira abantu benshi ingingo zikomeye zimaze gufatwa ariko hariho nibindi bintu usanga bikenewe byerekeye isuku byerekeye ibikoresho ivyo bintu byose abanyagihugu baronka ku buryo bworoshe mu Burundi
ego cyane umwe yarayinsekeza bisomo yaje hari umukuru w'igihugu
Remesha murunani mwagize n'abandi barundi mukora ngaha muri leta z'umwe za Amerika zo gufasha ikagukangurira barundi kuha makuru ho bari ibone imigambi yo kubafasha gukora n'amashyirahamwe ngaha yoba yofasha kugira ngo ashobore gutanga ibintu bimwe bimwe by'ibikoresho haba utuntu two kwifuka ku munwa no ku mazuru haba ibikoresho byo kwa muganga ikoreshwa n'abaforoma hamwe n'abaganga hamwe n'ibindi utwigaro twumutwe twa turiyo canke mu bamufite umugambi wo kudutangura
ego uyo mugambi warabandanyije kuko igikuru twari kugerageza gukangurira kwanza abarundi bari muri diaspora bose baje hamwe batangure bafashe kwigisha twese tuje hamwe tuburunani dufashanye kusangizanya amakuru y'ukumenyeshanya iyi ndwara yateye abantu bayimenye dushikira abantu aho bari hose icyo kintu nicyo cyabaye ingingo nyamukuru kwanza kugira abantu babanze bamenye iyi ndwara kwera icyo twari twatinye rwose nuko eka n'ibindi bihugu byinshi abantu baribaza yuko iyi ndwara eka aho izoshika ko izosafika inganda nicyo gituma natwebwe rero igihe twabona iyi ndwara aho yari igeze nganda Amerika batanguye kuvuga amakari yayo nicyo gituma twari ko turaraba dutangura kuza turahindura twandika mu Kirundi ibyo basigura mu Cyongereza kugira dushobore gushikira abarundi cyangwa abanyarwanda abantu benshi mu buyaga bigari boba batazi icyongereza cyangwa igifaransa ariko bari ku buhinga ngurukanabumenyi na Facebook kugira dushobore kubashikira tubamenyeshe ibiriko biraba. Igikuru ni uko twabonye babanze bamenye ibiriko biraba. Ikindi nacyo ni kugerageza gushikira amashyirahamwe y'indo asanzwe afasha mu bindi bihugu mu nzira inzira zo kuvura abantu ariko tubamenyeshe yuko bariko barafasha ibindi bihugu ntibibagire ibihugu by'u Burundi u Rwanda ntibibagire Afrika. Icyo kintu rero ni ikintu gikomeye kweri ibyo bisaba kuko umubibutsa ntibibagire kandi ibyo byaranadushimishije tubonye yuko icyambere cyadushimishije ni uko ibitigiri bitabaye byinshi ariko naho bitabaye byinshi igikuru iyo ni inkuru imeze neza cyane. Icyo twifuza ni uko ibitigiri byoguma ari bike nicyo gituma tutegereza kukubandanya Burundi ahari wese Abanyarwanda Abanyafurika aho bari hose eka abantu ku isi yose aho yateye aho umuntu ari wese. Igikuru ni uko umuntu yogerageza akaguma amenyesha abantu babandanye bagwanya iyi ndwara kuko gushika ubu baracyariko barayiga urucanco rurashobora kuba ruri mu nzira hanyuma ariko gushika ubu igikuru ni uko kuyirinda umuntu ashobora kuyirinda ibyo birafasha kuko bituma abantu benshi badashobora gusinzikana.
Amakuru y'urucanco turayagaruka ku mukanya ariko nagomba tugaruke kwa Dr. Zayimana nawe nyine atubwire mu ntango iki kiza gitangwa gutangazwa hari hatangajwe amakuru ategwa avuga ko mu Burundi hashobora kuba hari ibitigiri abajejwe amagara y'abantu batashaka gutangaza ariko mu nyuma bisa n'uko icyo kiza kitasindikaje abarundi cyane rwose. Ibintu byageze gute ayo makuru yava he canke ni imigambi mishasha yagiye gufatwa kugira ngo ivyo bitigiri byabandura ikiza ca corona bibandanye bigabanuka?
Ego no kuvuga igihe ikiza ca corona gitangura ibintu byabaye uko mu bihugu bya Buraya harabaye abagwayi benshi ba coronavirus hagerayo n'igihe bashobora kuvuga bati muruka n'umukuru atware ishyirahamwe mpuzamakungu OMS rigizwe n'amagara y'abantu yaravuze ati ibintu turiko turabona muri Buraya mu Buraya no mu Bushinwa n'ibyashika muri Afurika ibaye inzoba riguye ati kandi turiteze ko hazopfa abantu benshi. Nuko rero mu Burundi harabaye imvugo nk'iyo aho abantu baca bavuga barenze urugero mu kuvuga yuko hari abantu benshi bagwaye coronavirus ariko leta idashaka kubifata nka nkama mugabo mu by'ukuri burya ntawisha inzu umwotsi inzu irikirasha. Iyo bikaba byo abarundi baba barahetse nibyo kiriya gihe hari cyane cyane cyari giteye ingorane ni uko twari twimirije amatora abantu bacu bagira ubwoba rero bati mbega ko hagumaho amatora mbega ko hazoba imyiyamamazo izo leta zigenze gute ubwo abantu ntibazohera bose kubera urabona amatora ukuntu bigenda nk'imyiyamamazo abantu barahetse bagahurira hamwe n'ibyo mu bindi porogaramu z'abakandida zose umuntu agacagira ubwoba hanyuma rero harabayemo kurenza urugero niko muvuga ku bwanje uko abantu bariyabira kure cyane cyane abanyamahanga bakavuga bati mu Burundi ntishoboka abantu bariko barapfa i Buraya bariko barapfa mu Bushinwa no mu Burundi tuzapfa ariko barapfa ntibishoboka yuko mu Burundi tangurane ziba zihari hanyuma rero murabona byarateye ingorane gushika abo ukumvikana kuke hagati ya leta y'u Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS gushika muribuka n'ibyakurikiye n'utwara OMS mu Burundi baramusaba yuko yokinjura baramusubiza ubutegetsi bwa OMS bati ntawe tugikeneye kubera yuko ariko amenya nk'urwanya imigambi y'igihugu ariko mu by'ukuri byo bico navuga kubera jewe niho nari kandi n'ibintu nabonye ndi muganga ntawe ushobora kunyegeza abarwayi ba COVID-19 ubafise umuntu byanze kwa hema yagwaye indwara ntijyahanye ntawe ushobora kumushyira n'ibintu udashobora kunyegeza ntibavuga mu kirundi ngo ntawe ushobora kunyegeza inkorora ujye iyo umuntu akorora ntashobora kunyegeza rero hari abaye mu kurenza urugero mugabo nibyo abarwayi ba COVID-19 barabayeho mu Burundi ariko hagiyemo akantu ko kurenza urugero bashaka kugereranya ibiko biraba mu Burundi
Ariko igikuru nuko ingwara kuva igihe yatangura nta waruzi ukungene ibitigiri bizoduga mu bihugu bitandukanye ariko umuntu cyo yarazi nuko ukungene iyo ngwara yandukira yamaze kwashika hanyuma abantu bagateza kugerageza kuyirinda nicyo gituma nuko iciza nuko muri icyo gihe igihe yatangura ikatwe twe yaraduteye ubwoba aho duherereye ibitigiri biraduga tubyumva mu makuru eka dusha twibaza yuko n'ahandi biteza bimeze nk'uko canke bishobora kuzomera nk'uko igikuru ni ukwitegura naho umuntu ataba aragira ingorane igikuru ni ukwitegura umuntu akama yiteguye kuko muri iki gihe urabona yuko naho mu muzo wa mbere hariho ibihugu byinshi ndiko ndaraba nk'ibihugu nka za Kenya, South Africa, Nigeria, cyangwa Ethiopia urazi kuri website ya Africa Center Disease of Control urabona yuko ibitigiri byabo naho akiti korona igitangura byari bitoyi ariko urabona ko ibitigiri byabo bihaye biduka urumva icyo kintu rero ikintu cy'ukuntu umuntu ateza kuguma araba kuko ibi bitigiri bishobora gusubira kuduka nicyo gituma abantu ntibocha bibaza ngo corona yaraheze ariko corona iracyahari hari aho iriko iraduga hari ababishoboye ko igabanuka ariko igikuru ni uko ibihugu byobandanya bikorana nk'uko byamye bikorana mu kurwanya iyi ndwara hanyuma bakagerageza n'urucanco rubonetse urucanco ruzokwemezwa bakagerageza na hone bakaja mu barusaba kugira bazorushikirize abanyagihugu.
Ati bibutse cyo twese ko muri kumwe abandanya kumviza radio hejwe ya Amerika turi kumwe na Dr. Sylvain Nzeyimana akaba mu kuru w'ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi tukaba turi kumwe na Professor Lionel Lemesha akayigisha muri kaminuza Alliance University muri leta ya California aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika muravuze ikintu gihambaye cyane rwose mushikanahe Lemesha cyerekeye ucanco nashaka ugamera mbere Dr. Nzeyimana atubwire ukuntu yakiriye nkuru yatangajwe muri iyi minsi ivuga ko urucanco rushobora kuboneka rukaba gushika ubu bavuga ko rushobora kuba rwogira akamaro nka 90% urumva n'urucanco rushobora kuba rutembereye iyo nkuru mwakiriye gute Dr. Nzeyimana
nukuri iyo nkuru yawe twarumviye twaranezerewe rwose kuko iyo ngwara ni ingwara igisibije ku isi kumvise rero yuko urucanco rushobora kuboneka ni nabwo rwatowe n'ishyirahamwe Pfizer kandi rushobora gukora ibice 90% twasanze ahubwo ari ibintu bitangaje kandi byadushimishije rwose ubu rero turahindiye yuko ubundi baracyari ko bararugerageza nyirayeza gupima bagatanga urashobora gukora by'ukuri baranuganuga ko rushobora gutangura kuronswa abantu mu ntango z'umwaka uza twese ubona hageze kuko iyo ndwara iragisibije ku isi ni ukuri twabyakiriye neza rwose
hari amakuru avuga ko iyo urucanco rubonetse no kugira ngo rutangwe gutangwa rufata igihe kirekire aho mwebwe mu bivuga ko ikintu ntibishobora kuba bibateye amakinga ko urucandago rudashobora gushikira nk'abanyagihugu basanzwe mu mezi ya vuba
ni ukuvuga iyo urucanco rwemejwe hariho ubundi mwanya bifata kugira ngo rushikire abantu nibyo ni ibintu nsanga tuzi ariko ukuntu ijya corona virus byagenze byagiye biranyaruka rwose nizeye ko nibyo bizoheza bikanyaruka ikindi gihari ni uko kugira ngo bagire ubushakashatsi bwo gutoza urucanco bishobora kuba byatwara amahera menshi ayo mahera nayo si ibintu bifite amahera menshi kuko ni igiciro cy'urwo rucanco
kiko wa kipinje na utiro kono vitoge geza uguru chancho uzoro nsko wote mbega ni waro nsko wote dazo mazoro hayo wa uriha nito nito wa kande kikoli takaviri mwari izi uko nuhu unye mbuke kura wako kumbuko ngoka na umenye ahari ya wanu wa chancho wa kwa ni chancho wakuka ngo uguru chancho wa saa kutela wanu uguru chancho ukubica urumva ije byose ni namba mizo tuma uguru cancu uta ronso abantu byose uko nyina muri afrika ari abantu menshi bantu cancu bakavuga ku cancu ari ubujye bwo kuduhonya twego abanya afrika cyane bakazendekera n'ibindi ugasanga n'icyo kigoroba intamba icyo giciro uwo mwanya wogira ngo yo uguru cancu ruboneke ariko ibyo mwanya cyo joni bato yuko ibintu bigira abantu birashobora kunyaruka kigira kabiri ni giciro mbega icyo giciro abantu bose bajya gishobora mbega hariho imfashanyo tuba nka twe turi mu bihugu bikenye hari icya gatatu mbega abantu bazogwakira gute abantu batazi ubwenge cyangwa abantu bahendwa mbega bazobyakira
gute remesha inkuru y'urucanjo yaratangaje mu minsi ishize nk'uko dr abivuze ishyirahamwe Pfizer akaba ariyo ryatangaje ko urwo rucandago rushobora kuboneka kandi rukaba ruzoba ingirakamaro nka 90% ayo makuru mwebwe mwayakiriye gute
ayo makuru y'urucanco rwabonetse twayakiriye neza cyane kubera turazi yuko urwo rucanco mu gihe bazotangura kurutanga ubutunzi bw'ibihugu buzoshobora gusubira kuduga kuzamuka ikanatsinda n'igihe babivuga muri iyi zwi kuri stock market amakompanyi menshi ibitigiri byabo byaraduze kwera baciye abona yuko ubutunzi bugiye kuzamuka n'ingoga uru rucanco mu gihe kuboneka iyo rero ni nkuru imeze neza cyane kuko nko mu rwego rw'ubutunzi nk'ubwo uru rucanco ntibatangura kurutanga tuvuge nko ngaha muri Amerika reka no mu bihugu bya Buraya abantu bagashobora gusubira kuva mu mazu no kuvuga yuko abantu bacasubira gusuma ibintu cyane nk'uko byahora hanyuma nk'ibintu duhora dusumira mu bindi bihugu cyane dushobora mu bindi bihugu ibintu ubutunzi buca busubira kuduga ubutunzi buduze muri ibi bihugu Amerika muri Europe n'ibindi bihugu reka n'ibindi bihugu muri Afurika ubutunzi buraduga ikipe nacyo nashaka kunganira ku byo Dr. Suzanne Zemana yavuze ni uko ubwo rucanco ubwo nibamara gutora ubwo bashaka gutangura gutanga ku banyagihugu hariho umugambi wa OMS wa World Health Organization witwa COVAX Initiative uyu mugambi bawugize umugambi wo kuri COVID-19 biyumvira ukungene mu gihe urucanco rwaboneka ukungene bashobora gushikiriza urwo rucanco mu bihugu byinshi byo ku isi ariko urwo rucanco ntirwaboneka rero hacari intambamyi bacari ko baraziga neza ukungene bazoshobora kurushikiriza abanyagihugu ariko bashobora kurutanga nungaha muri Amerika urazi iyo bariko baravuga nuko bariko bavuga yuko abambere botangura kururonka ni nk'abantu nk'abaganga nk'abantu bakora mu bitaro abo barashobora kuba mu bambere batangura kuronka urwo rucanco canke abantu baba bamaze kugwara bashobora kubashira mu bwa mbere mu baronka urucanco ariko uko imyaka izohera niko urucanco rushobora kuzoshobora gushikira abantu benshi ariko icyiza ni uko ubu ibihugu biriko birakorera hamwe kandi bikabandanya bitanga ibitigiri by'ukuri by'abo barwaye COVID-19 kuko iyo ibihugu biriko biratanga ibitigiri by'ukuri ibyo bituma nabo zabatanga urucanco bamenya aho bahera kuko nk'ubu babonye hari ibitigiri binini bashobora gutangura guhera hari ibitigiri binini guhicanco abo bantu gusumbya aho ibitigiri ari bikeye so icyo kintu rero ni ikintu gikomeye yuko ibihugu rero biriko biratanga bisangizanya ibitigiri icyo kintu ni ikintu gikomeye ni ikintu giteza kuguma kibandanya naho byaba ari ibitigiri bike ni byiza kuko birafasha yuko mu gihe nk'urwo rucanco ruboneka kugira bashobore kurushikiriza
abanyagihugu.
Dr. Nzeyimana avuze ikibazo gihambaye cyane rwose, Lionel Rebesha, cerekeye ukuntu abantu batumva kumwe akamaro k'urucandago, ikintu mwubwira batwumviza niki?
Ikintu gikomeye cyane ni uko urucanco abantu dukwiye kubaremesha, kuko urazi hari indwara nyinshi ku isi zahora zifashika inganda. Ndibuka tuganira na ba sogokuru kera baratubwira indwara za kera, indwara zari zarafashitse inganda kubera hatariho incanjo. Kera abantu urumva abantu bari bake, ariko si ukuvuga yuko havuka abantu bake, yari kubera abantu benshi indwara, hari indwara nyinshi zamara abantu, indwara z'ibyaduka zavayeho, n'izi ndwara za coronavirus, indwara z'ibyaduka, indwara zagiyeho. Ariko igikuru ni uko ubu icyiza ni uko baramutse bamenye ko hari indwara y'icyaduka, barayimenya hanyuma bakiga iyo ndwara, hanyuma bakagerageza gutora urucanco kugira bashobore gutegura imibiri yacu kurwanya iyo ndwara. Nicyo gituma abantu nobaremesha cyane yuko urucanco ruramutse ruboneka, bakaba barupimye neza, bakabona ko ego by'ukuri ubwo rucanco rurashobora gukingira abantu. Inka kujya umuntu afata urucanco w'indwara za tetanos, indwara z'igitundu, hariho incanco nyinshi umuntu aba yarafashe za mugiga, urabona hariho incanco nyinshi umuntu afata kubera yumvise amakari y'izo ndwara, n'ukungene yufashe urucanco bishobora no gufasha n'igihe wafata iyo ndwara. Nicyo bituma naho iyi ndwara ari nshyashya abantu nabaremesha yuko baramutse batoye urucanco rwemewe n'abaganga hamwe n'abahinga ku isi yose, ko abantu batogira ubwoba kurufata.
Dr. Nzeyimana, mu gusozera iki kiganiro, akamo mutera abarundi muri rusange ku byerekeye kubandanya eka no kubahiza ingingo zafashwe na leta zo kwikinga icyo kiza, akamo mubatera ni nk'akahe?
Egome, akamo notera abarundi bariko baranyumviriza, uka n'abantu bose bandika irundi, abanyarwanda cyangwa abanyekongo bumvise ubundi, akamo notera abantu bose bariko baranyumviriza ni uko iyo ndwara ya coronavirus igisubije boyirinda. Boyirinda kuko ujya kwirinda indwara niko gukira iyo ndwara. Ni ukuvuga nimba kuvura indwara nk'iyo bigoye, kwirinda iyo ndwara nibwo buryo bushobora gufasha kugira ngo umuntu arware. Kandi cyane cyane twebwe abanyafurika ntitwigajara, ndabona abantu bayifatanye intego ngo twebwe abanyafurika ngo turakomeye, ngo twebwe ngo dufite imibiri ikomeye ngo si nk'iy'abazungu, cyangwa ngo twebwe ngo dufite abanyagihugu bakiri bato bari munsi y'imyaka 40 n'ibindi. Uko ni nko gukengera iyo ndwara, ni nko kuyifatanya intego. Icyo ni ikintu kibi cyane gishobora nyabuna kuyisatira indava igaca ifatika inganda rwose. Ni ukuvuga abantu bose bariko baranyumva bumva ikirundi, nibasaba yuko iyo ndwara batayifata intego. N'ibihugu bya rutura uno munsi biri mu ngorane kuri iyo ndwara, twebwe natwe muri Afurika nitwo kwigereza ko kuko dusanzwe dufite n'uburyo bubayabaye bwa uburyo bwo ku amikoro, kuko ibihugu byacu n'ibihugu bikenye. Yumva rero hagiyemo n'icyo kiza kidusindikaje twokena gusumba. Icyo nicyo twoshyira imbere, icyo nicyo kizadufasha kwirinda iyo ndwara, ikadufasha kandi gukurikiza impanuro duhabwa n'abaganga.
Twavuze kandi ko eka n'ikibanza cy'indege imbibi zishobora kuba zokugurwa, hari izuguruwe ariko imbibi zishobora kugurwa nk'abarundi bashobora kwidegenzi bakaja mu bindi bihugu, akamotera nk'ingenzi muri rusange nako nakahe, Dr. Zeman?
Egome, akamonotera ugambe na mbere abarundi ni uko bozirikana yuko nubwo ikibuga cy'indege cyuguruwe ni kugira ngo ubuzima bubandane, si uko ingorane zaheze, ni kugira ngo ubuzima bushobore kubandana. Ikibuga cy'indege kiruguruwe ishobora mbere gusanga bidukwege ingorane zisumba ibihugu bigize ubu, ni ukuvuga ko abantu bomera amagabo. Ku barundi nabo bazofata ingendo, kuko urumva ikibuga cy'indege cyuguruwe abarundi mugabo cyuguruwe n'abanyamahanga, ku barundi nabo bazofata ingendo bagume awa doza hose wangira geza uko bashoboye kwirinda iyo ndwara ya coronavirus bagume yaba akarorero iyo baroye akarorero keza mu kugwanya iyo ndwara bagume bafashanya n'abandi iyo ndwara uno munsi yerekane yuko abantu atacho tumaze iyo turi twenyene abantu tukimaze iyo turi kumwe iyo turi kumwe niyo dukomera gusumbya abarundi abagoja hose n'abafashanya n'abandi bo mu bindi bihugu kugwanya iyo ndwara baguma babera akarorero keza abandi mu kugwanya iyo ndwara nicyo novuga ku badoza mu Burundi nabo abanyamahanga baza mu Burundi ego nibyo mu Burundi iyo ndwara ntiyari si benshi bayigwaye ariko baze nabone baguma bakurikiza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara nirijajare nabone ngo tugiye mu Burundi ngo mu Burundi ho ntayihari ngo tukijajare oya baze baze bakumije kumvikana yuko iyo ndwara ihari kandi batereza gushishikara bayirinda nko mu Burundi kandi nuvuga experience bafise iyo bavuye n'abantu bari bazova muri Amerika bazova mu Bushinwa bazova mu Buraya bati cyo iyo ndwara yabakoreye baze natwe baducira agace iyo experience bafise kuri iyo ndwara baducira agace kugira ngo natwe idufashe kuyigwanya gusumbya aricyo novuga
Professor Remesha kama motera abarundi muri rusange uruhara mwatanguye n'uruhara bahambaye cyane rwose gukangurira abarundi ku kibanza cyukwa guhanahanira kw'amakuru Facebook akamumotera abarundi muri rusange naka
muri rusange ico nosaba abarundi cyane n'abandi bose bumva ikirundi nuko bobandanya nk'uko Dr. Sinzanze Imana yavuze kubandanya izo nyigisho bahabwa ariko cyane cyane kuzisangiza gufasha kuzisangira gushikira n'abandi bantu badashobora gushikirwa n'izo nyigisho kuko urabona mu Burundi muri Afrika kamwe ho byinshi byo ku isi haracyari abantu benshi batazi gusoma no kwandika urumva nk'abo duteza kugerageza kubashikira kugira umuntu rero yabashikire n'ibyo ku maradiyo ni byiza cyane nka ku radiyo ni byiza ko dushobora kubashikira ikindi naco abo babumvise aya makuru bayasangize n'abandi bose atashoboye kuyashikira hanyuma bafashe kwigisha abantu ukungene bo kwikingira indwara ya COVID-19 kuko igikuru ushikuru umuntu ashoboye kuyikingira aho ni byiza birafasha cyane ariko no kugerageza kugira ibitigiri abantu ntibibagire yuko idahari bamenye ko ihari ariko igituma igitigiri atari byinshi ni kubera abantu bashobora kuyikingira bumva bateza kubandanya rero iyo nzira yo kwigisha n'inzira yo kubandanya birinda iyo ndwara
mu kanya gatoya cyane rwose kandi ngusozera akamumotera ingenzi muri rusange zaba zinjira mu Burundi zaba zisohoka zija mu bindi bihugu
ingenzi nazo zija mu Burundi eka zija mu bindi bihugu byo babyiza bakurikije nyine ayo mategeko igihugu cy'u Burundi eka cyangwa cy'u Rwanda n'ibindi bihugu ibihugu amategeko basaba bakayakurikiza nk'akama kandi bakongera bakabandanya bakurikiza amategeko yo kugerageza kwikingira iyo ndwara bumvise bagize ikimenyetso bakirinda kujya mu bantu benshi bakagenda bakipimisha icyo kintu cyofasha cyane canke bumvise bameze nk'abagira ibimenyetso canke bumvise ko hoba hari umuntu waba bari kumwe yaragwaye bakabanza bagahagarika izo ngenga bakabanza bakipimisha bakabanza bakarindira kuko ikintu gikomeye ntibyoroshe ariko ibintu umuntu wese ahari hose arashobora guterera umuganda iyi ndwara igahera ikagabanuka cyane ku isi
Professor Lionel Remesha murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatoye ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika kuri ibibazo nk'amutima
murakoze cyane Frederic
tawushimiye nawe Dr. Sylvain Nzeyimana ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika kuri ibibazo bihambaye cyane rwose
yego cyane Frederic nkundikije ndabashimiye rwose n'ikindi gihe mwakeneye icyo tuganira ntimuze mwikinye
murakoze cyane turashimiye kandi n'inshuti n'abanywanyi b'iradiyo ijwi rya Amerika bakurikiranye ikiganiro muri sangacu y'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.